abanyefeso igice cya gatandatu tugeze umurongo wa 18 gushika kuri 20, ariko mu buryo bwo gusoma turaza guhera ku murongo wa 10 kugira ngo tubonemo neza ibiriko biravugwa, dusibe tunabyibukanye. Ibigwanisho byo mu Kristo. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Kuko aho tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si yo muzimagiza, nimwe nkumbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ibyo mwakira ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikameye mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma ikingira igikiriza, mwambaye ibirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro, kandi hamwe n'ibyo byose mwakira inkinzo yo kwizera, niyo muzoshobotsa kuzimisha inyampi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mpemu niyo jambo ry'Imana. Usengere muri mpemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ze mubibere maso mukobeje rwose. Musengere abera bose, kandi nanje nyine musenge kugira ngo mpabwe insiguro ko mvuze kose namamaze nshirutse amazinda ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko ndi intumwa yabwo iboheshejwe umunyororo nsigure ibyabwo nshitse amazinda nk'uko ntegerezwa kuvuga. Turasubiramo guhera ku 18. Musengere muri mpemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose. Musengere abera bose, kandi nanje nyine musengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose namamaze nshirutse amazinda ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko n'intumwa yabwo iboheshejwe umunyororo nsigure ibyabwo nshize amazinda nk'uko ntegerezwa kuvuga. Amen. Mama Imana, urakoze kandi heza kiri ijambo ryawe mu ishengero ryawe. Amen. Kwitangura rino kete kurisoma mu gice cya mbere, munatangura kubona ko Pawulo ariko arandika muri iri kete igihe cyose afise icyumviro kiremereye yifuza gutsindagira, yandika akoresheje amungane maremare atagiramo akaburungu ariko arimo udukwabo twinshi. Mu gice cya mbere ngaha iri jambo ryo guhera ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 14 bivuga ngo iragahezagirwa Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo yaduhezagije imihezagiro myinshi yahano mu ijuru, ikabandana gushika ngaha ku murongo wa 14 mu bisanzwe mu rurimi rwa mbere rwa Bibiliya ni ryungane rimwe. Twebwe tuyifisemo harimwo udukwabu n'utuburungu, ariko ni ryungane rimwe kuko ari iciyumviro kimwe gitekeyemwo ibintu byinshi. Icyo gikorwa yakoze mu ntango z'igice cya mbere aragisubiramo ngaha muri iki gice cya gatandatu, ahantu twasomye guhera ku murongo w'icyusha ku murongo wa 20, naho nyine mu rurimi rwa mbere ni ryungane rimwe. Ryungane rimwe riri mu dukwabo twinshi atari uko ari rirere kuko kuba rirerire, ni kubera ari iciyumviro kimwe gitekeyemwo ukuri n'impande nyinshi z'uko kuri Imana iba yifuza guserurira ishengero Imana ishimwe cyane. Rero iciyumviro kimwe ni iki? Kijanye n'urugamba rw'umukristo, kandi twagiye turahamanyagura uduce duto duto kugira ngo dutahure uru rugamba rukristo urwo ari rwo ingene Imana yaduhaye nk'abera kugwitabirira umwansi dufise uwari we uburyo uwo mwansi asanzwe akora, ariko kandi natwe nk'abera nyine dukwiye guhagarara nk'ishengero. Bisigura rero yuko nimba ari icyumviro kimwe akaba ari iryungane rimwe rihera kuri 10:20, iyi mirongo duhereje kuno munsi ya 18:20 si mirongo itandukanye n'ibiri hejuru, ahubwo ni mirongo iherekeza ishimangira yerekana yuzuza iki cyumviro kime kijanye n'urugamba rw'Kristo tangaje n'ubutandukane buhari kuri mirongo cumi na cumi kuri mirongo ibiri nuko ngaha anye Pawulo atakigereranyo yaduhaye ahandi turafise umusipi w'ukuri turabiye ku musirikare w'umuroma ahandi turafise gikingira gikiriza turafise inkofero turafise ibirato by'ubutumwa bwiza bw'amahoro turafise inkinzo turafisemwo inkota ariryo jambo ry'imana ariko ngaha muri cumi n'umunani nta kigereranyo kindi kiza kuza ahubwo imirongo ihereza ikiciyumviro ivugamwo ibyo gusenga imana ishimwe cyane biboneka yuko nimba guhera muri cumi na rimwe gushika kuri cumi n'indwi Pawulo ariko aravuga cyane cyane ibijyanye n'ibigereranyo by'ibigwanisho byose biri hamwe biseruramo ukuri k'ubutumwa bwiza bubonekera mu ijambo ry'Imana giherekeza ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana n'iki gashengero atari ugusenga gusa Imana ishimwe rero biraboneka neza ko iki cyumviro gihereza giherekeza neza izo hejuru byose atari kamwe kamwe gusa ngo byose biri hamwe nuko ubutumwa bwiza busohokera mu ijambo ry'Imana buherekezwa n'ugusenga kugira ngo umukristo ashobore guhagarara muri Kristo no mu bushobozi bw'ububasha bw'Imana idufashe cyane uku niko kuri kwa mbere guserukira ngaha anyu kubonekera muri mirongo itatu iherekeza bantu b'Imana ijambo ry'Imana n'ugusenga ni nk'ibice bibiri by'urufaranga si ibintu bibiri bitandukanye uwarimbuye akamenya agatahura akizera ijambo bimuyobora gusenga usenga afatanije n'ijambo ry'imana bimutuma anyotererwa ijambo ry'imana ibi bice bibiri byama bijyana tuza rero guhagarara adatsinzwe n'ubugunge bwa wa mubi n'uzohagarara mu ijambo ry'ubutumwa bwiza muri bya bigereranyo n'ibigwanisho byose mu kuri kwako kose mu kugororoka guhishurwa kose mu mahoro azananwa naryo yose uzohagarara neza muri iryo jambo ry'Imana bibonekera mu kwizera kwazananywe n'ijambo kandi bukomezwa n'ijambo bantu b'Imana biherekezwa n'igikorwa cyo gusenga iyi mirongo itatu rero iherekeza iratekeyemo cyane rwose mu bisanzwe uri kurayiwenza uyivuga mu munsi umwe ni ukuri si cyoroshye kujya twagiye turamanura kamwe kamwe uri kurabisoma ngaha mu mirongo cumi n'umunani uraza kubonamwo ibice bishika bitanu bibonekera ngaha bijanye no gusenga murabire muri bibiliya zanyu ingene Pawulo abivuga kugira ngo ivyo bice umuntu abibone neza abibonera bivanye ijambo rya vyose riguma risubigwamwo murabe ingene abiva mu murongo wa cumi n'umunani avuga ati musengere muri mwebwe ibihe vyose cambe mu buryo bwose bwo gusenga n'ukwinginga kandi ivyo mubibere maso mukobeje rwose ca gatatu musengera bera bose muri cumi n'icenda kugira ngo ngishibuke amazinda uko mvuze kose iri jambo ryo gusenga musenga musengere musenga riguma riherekezwa n'iri jambo rya ibihe byose mu buryo byo bwose mukobeje rwose kubera bose igihe cose umuntu aronse akarya iri jambo rigatekeyemo ivyo bice bitanu bitandukanye Pawulo ariko araserura kugira ngo asubire atwibutse nk'abantu b'Imana kwawo gusenga ni kimwe mu ngabire Imana yatanze kugira ngo abera bashobore kubaho bashikanye badatsinzwe na wa mubi ibi bice bitanu rero womengo birasanzwe kimwe kimwe ubwavyo uza kukibonamwo ibice bishika bibiri bibiri nk'akarorero ngaha mu gice ca mbere ngo musengere muri mwemwe ibihe vyose harimo agace ko gusenga muri mwemwe hariho n'agace ko gusenga umuntu adakurako igice ca kabiri kiravuga ibijanye no kuba maso hamwe no gukovya igice ca gatatu kiravuga ibijanye no gusengera abera mu buryo bwose igice ca nyuma kiravugamwo Pawulo asaba amajambo abereye agasaba n'ubushizi bw'amanga igihe cose ngira murumva rwose yuko aka gace naho twagashize hamwe harimwo ukuri kwinshi kuri kwagutse ukuri kwiza kandi kuryoshe kudufasha gusubira kwihweza iyi ngabire idasanzwe dufise mu gikorwa cyo gusenga turagomba kutabica ko turengana tubyihweze twitonze agace kamwe kamwe ku kandi kugira ngo Imana ikomeze igikorwa cyayo nk'uko wasenze yabigize akavuga ati mwemu w'Imana duhe kwizera ukuri kwa ya majambo kandi anakuza inyota y'aya majambo kugira ngo duhore tuza kuyarondera ivyo uno munsi bibe imbarutsi bibe ibitwinjiza nivuga cyo kubandanya kuharimbura ko ibi byo twarangije uno munsi ariko uko tuza kubibona muri uku kuri kwagutse kwinshi kuremereye bituyobore kandi kugushishikara muri uru rugendo Imana ishimwe cyane tugende rero gato gato guhera ku murongo wa 18 musengere muri mwemvu ibihe byose shenge ijambo rya mbere ni musenge ngira murabona ko mu majambo yose yakoresheje ngaho musengere abera musengere muri mwemu ikintu Pawulo adakora muri iki gice ngaha ani ni ugusigusha icyo gusenga womengo arivuga nk'ibwirizwa nk'icyahamagarirwa akivuga nk'ikintu yiteze ku ishengero ko abizeye umwami Yesu abamumenye bakamukunda abagizwe abana kurya umwana yoganiriza umubyeyi ariteze yuko abera b'i Efeso ikitazobahara ko ari ugusenga mishenge birasigura ko atari igikorwa cy'ubuntu umuntu yiga agakuriramo agakomerezamo igikorwa cyiza duteregwamo na wa mubi mu buryo bwinshi no mu mpande nyinshi mugabo ntaza kubisigura icyo ari cyo afata yuko umuntu w'Imana ikimugaragara ko n'ikimuboneka ko ari igikorwa cyo gusenga yinjiramo rero muri imperative avuga ati nk'ishengero ndabibutse ko mukwiye guhora musenga Imana ishimwe musenga gute musenga muri mwemu iri jambo ryo gusenga muri mwemu rero batwara shiye mu bibanza bitandukanye kumbe twatumaze no kuryumva ko yakunzwe kuvuga iri jambo ryo gusenga muri mwemu nk'igikorwa cyo gusenga mu ndimi zitumvikana iryo jambo riba rifashijwe n'amajambo dusanga mu Bikorinto ba mbere 14 umurongo wa 5 ariko mu murongo wa 15 wa Bikorinto ba mbere 14 ntuvuga gusenga mu ndimi zitumvikanye Pawulo avuga ati genzo senga muri mwemu nsenge no mu bwenge avuga ijambo ryumvikana rero iryo jambo ryarakoreshejwe ukutari ko mu mpande no mu buryo bwinshi cyane ariko none nga Pawulo avuze mu ishenga ati musenge muri mwemu avuze iki kugira ngo tubatahure neza abikeye ko dusubira tukibukanya no kuraba mu bindi bice bya Bibiliya igihe cyose ikintu gikoreshejwe cyo muri mwemu Bibiliya ibiri kwivuga iki dufatire ku murongo umwe gusa mbwa uturabe mu gishinga ntaye cya Bibiliya iyi jambo rivuzwe mu bya mwemu Bibiliya ibiri ko ivuga iki guhera muri Yohana 4:24 duhereye mu ivanjiri bwa yonyine Yesu agira wa mudamu w'i Samariya umunyasamariya kazi aramubwira ati mwebye hari impari zo gusenga Yerusalemu ni Samariya ariko igihe kiri hafi kandi kirashize aha bazosenga cyangwa bazohimbaza Imana bazoyihimbaza muri mwemu hamwe no mukuri Imana ishimwe cyane ngaho hamwe mu bice harimo ijambo Yesu yivugiye cyo guhimbaza Imana muri mwemu rifadikanijwe no mukuri cyo ni gice kimwe turashobora kwegera imbere munasomye mu Galatiya 5:25 Pawulo avuga ati abantu bayobwe na mwemu w'Imana mu Baroma 8:14 ngo barongorwa na mwemu w'Imana nibo bana b'Imana harimo igikorwa cyo kurongorwa na mwemu harimo igikorwa cyo kuyobogwa na mwemu cyo guhimbaza muri mwemu ariko naha nyene mu Banyefeso mu gice cya 5:18 tukiri ngaha nyene twarabonye mu iri jambo ngo mugire iki ngo mwuzure 5:19 ngo nuko kandi ntimukaboregwe umuvinyo uri mu buhumbu ariko mwuzure mwemu muheze mugira na mazaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mwemu ari indirimbo muri mwemu kuhimba kuririmba muri mwemu mu Bikorinto 12:13 ngo uvugishwa muri mwemu avugishwe nk'urongo we n'Imana ni bice byinshi z'imirongo ya Bibiliya aho igikokwa cyamvuyemo kitavuga ku kantu kamwe gusa ngo mu buryo butandukanye bwa bya bindi byose by'ubuzima rukristo shenge ahantu twarahabaye kandi twarahasobanukiwe neza yuko bibiliya ubutatu mwuzure mwembi w'imana niryo jambo riri mu bikorosayi gatatu ryo kuzura ijambo ry'imana imana ishimye cyane yuko abantu niyo bavugishwa barongowe na mwemu ata muntu ngo avugishwe na mwemu ava ngo imana si y'ukuri ahubwo ngo uvugishijwe na mwemu avuga ko yesu ari umwami ko abaririmba muri mwemu arabaririmba bayobowe n'ijambo ry'imana ko abahimbaza muri mwemu bahimbaza kuko batise mwemu w'imana n'ijambo ry'imana bikoraniriza hamwe gutuma umuntu w'imana ahimbaza imana uko imana ibikwiriye igikorwa rero cyo gusenga ngo musengere muri mwemu dufatikanije n'aya majambo yose tuba twabonye no gusenga umuntu afashijwe ayobowe arongowe na mwemu biciye muri rya jambo ry'imana by'ukuri igikorwa cya mwemu nkuko tubisoma muri yohana 14 yesu abwira abigishwa be bati uyo niyo yaza azo umufasha parakaleo kandi 13:3 azobarongora mu by'ukuri byose igikorwa cya mwemu si ukutuzanira bishasha ahubwo ni kwa kuri kw'imana rya jambo ry'imana arimatika adufasha aduherekeza igikorwa cyose cyo gusenga cyo kuririmba cyo guhimbaza cukuvugishwa gikogwe kiyobowe n'ubushobozi bwa mwemu hamwe n'ijambo y'Imana mu Baroma 8 iri jambo riza kuboneka neza usumba Baroma 8 kukuyobora kwa mwemu mu gikogwa cyo gusenga Abaroma igice cy'8 baya kuri 25 hamwe na 26 cyane cyane yamara ko twiteze ico tutarabona nuko niturorera tukirorere twihangana niko na mwemu adufasha mu ntege nke zacu kuko tutanze uko dukwiye gusenga ariko mwemu bwiwe aradusengera anihimini hitovugwa iri jambo mu zindi ndimi zanditse mu buryo bwagutse havuga ati ntituzi gusenga uko bikwiriye neza Pawulo ntavuga ngo abera ntibazi gusenga avuga ko batazi gusenga uko bikwiriye ijana ku ijana abera barazi gusenga uko bamenye umwami Imana barazi kumugandirisa ariko ntitubizi neza ijana ku ijana cyo gituma Imana yaduhaye mwemu aba ari we atubera umufasha muri icyo gikorwa cyo guhimbaza Imana biciye mu gusenga mwemu yadufasha mu gusenga uko bikwiriye mu majambo twisunze ijambo ry'Imana ngo mbere anadusengera kubera ngo niwe mwemu w'Imana azi neza icy'Imana igomba ugusengera muri mwemu shengero ry'Imana no gusenga dufashijwe na mwemu tuyobowe n'ijambo ryewe ndagomba ahantu kuhagura gatoya ku mayeri ya wa mubi kuri iri jambo n'ingene riboneka hagati mu bera gatoya mu nyemerere uko umuntu agenda aregera imbere agenda aratora ku ruhe rugezo mu masigariya duhora dufise nk'abantu b'imana haba harimwo idini inganiko no vyita horijo canke legalisme aho tugomba gukizwa bicanye n'umwete idini mugabo ubwabyo rirafisemo akantu kinyegejemo kandi kabi cyane yitwa spiritualisme idini spiritualisme ni ukuba mu bintu by'imana duherekejwe kandi dukobejwe na cyane cyane n'ikigumbagumba uzushatse kuvuga nk'atanga uburero bumwe buboneka mu buzima bwa misi yose bibonekera kenshi ku batizera mugabo kandi ayo maye ya satani anabonekera ku bantu bamenye Imana umuntu arasoma bibiliya akumva umengo ari ijambo rikorokeye mu mutima muti amen ninde amaze kubibona ngo iri jambo ryamfashije gusumba ibindi bintu bantu b'Imana uwa watewe Imana idufashe cyane kubera ikigumbagumba
hari hihengamiro rya kunze atari insiguro y'iryo jambo mugani hihengamiro nakuye mu kajambo kanaka ngo Yesu arakiza ngo ndacinda haguma ndahiyumvira iryo jambo rya Yesu arakiza ko ryari mu gice n'ikigabane n'inkuru ya Bibiliya iyo nkuru yavuga iki Satani wa muri mu kuba mu byampemwo yarazanye muri legalisme y'umwete munsi kirenge kinateye ubwoba gusumba spiritualism. Umuntu araza agiye muri selile bamutumiye ati jewe nariko ndasenga numva Imana impaye ijambo. Iyo twumvise iryo jambo twumva umengo n'ivy'impemu bikomeye cyane. Numva Imana imbwiye ngo numva umengo ndongowe muri iki kibanza n'uyu muntu muze muharure kangaha abantu bo hanze natwegeye agatumi twege dukoreshe iryo jambo ry'ivyo twiyumvamo. Iri jambo yateye ubwoba kuko womengo ni vyampemu bihanitse cyane kumbe n'amayeri ya wa mubi adafatiye kukuri kw'Imana ariko akunda kamere kikigumbagumba cyane ikitavuzwe cyocu ni mu ndirimbo bantu b'Imana. Umuntu ageze kuririmba ati ya ndirimbo ntiyanyohe sinayiyumvisemo mu ndirimbo twaririmbye sinashise kumfasha guhimbaza neza iyi ndirimbo ngo iragumye ngo irumye. Indirimbo twahawe zirimo amajambo y'ukuri kw'Imana byo kwiyumvirwa ko neza byo kumedita ko cyane byo kuvuga n'amajwi yacu ikigumbagumba ko cyoherekeza cyangwa kidaherekeza iryo n'irindi banga mugabo konza kuvuga yuko indirimbo yaryoshe yabaye nziza bivanye n'ikigumbagumba womengo n'amahoro ariko samahoro. Dushike mu gusenga navuze ku ijambo kuririmba reka dushike ku gusenga ngo numva ntoja gusenga numva numye none uzokumuka ryari cyangwa uzobombekwa ryari ko wumva wuntu toja mu gusenga ngo narindiriye niko dukunze kuvuga aba kandi bize ngo narindiriye umutima worohegwe niho nza kwinjira mu mwanya wo gusenga cyane yinjiye gusenga agatangura kuvuga yisanzuye agaca yasima ko kubera yisanzuye mu rujya mwanya ko yari impemu w'Imana yamurongoye kandi atari vye ukamubaza uti none hari ijambo ry'Imana ryagutse mu mutima wacu nta jambo nakoresheje ariko mwemu niho yarari mwemu yaje gute ko dusenga muri mwemu kubw'ukuri kw'ijambo ry'Imana simvuze ngo nimpaka bibiri ibe yuguye ngo nta gusenga kudaherekezwa n'ukuri kw'Imana mwemwe ntacafatira ko ngo azobibutsa ibyo nababwiye ngo azobakomeza mu byo nababwiye ngo azobigisha iby'ukuri kw'Imana ukuba muri mwe mu bantu b'Imana ntigushoboka ntikubaho ntigukunda kudafatiye kukuri kw'ijambo ry'Imana. Hari igikorwa cya wa mubi muri ino minsi kuva na kera si bishashe kuva na kera jena nagiye gutereza amaso inyuma nsanga le père de l'église bambere bakoresha amalegori utoshobora kwiyumvira iyo barakuye ukabona neza yuko igikorwa cya wa mubi cyahereye ku mishengero rigitangura gushika n'uno munsi. Spiritualisme ntije uno munsi ifise amashami menshi mugabo yatunyengetereye mu ishengero ry'Imana ku rugezi nashobora kubabwira. Paulo ni hatangu musenge muri mwembe musenge mwema bafashe abayobore abakomeze abaherekeze niwe ngabire mufise igice cyande niwe mufasha mufise niwe ngwati mwahawe ibyakora byose mugabo bishingiye kukuri kw'ijambo ry'Imana nibishingiye kukigumbagumba cy'umwana w'umuntu birateye ubwoba kuri rero anciye ku mayange gusa kubera umwanya turega kugira ngo mubandane muhiyumvira shengero ry'Imana musuzume no mu buzima bwanyu kuri rero keso spiritualism iba yinegeje no hagati ya bise Imana ishimwe cyane musengere muri mwemo ibihe byose kubera iki ibihe byose muri Luka 18 Yesu aratanga umugani turawubona mu murongo wa mbere Yesu atanze uwo mugani
turazi muri Tesalonika ba mbere gatanu ngo musenge ubudahumeka canke mukovya mudakura ko ngo musenge ibihe byose ari Tesalonika ba mbere gatanu murongo wa 17 muri Luka 18 mangaho murongo wa mbere ngo Yesu abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Iri jambo muri rindi mbi ryo kurambirwa riravutse cyane gusumba ko bakwiye guhora basenga kugira ngo ntibagwe. Iri jambo ryo gusenga no guhora no kugumiza kw'ibihe byose ni kubera iki? Twarabibonye shenge ni kubera Satani ngo ameze nk'intambwe ngo agendera arondera ibubamfu n'iburyo mu mpande zose n'uburyo bwinshi ngo uyorotsa Petero wa mbere igice cya gatanu. Nimba uko ariko wa mube akora isigura yuko umuntu w'Imana ategwa mu buryo no mu mpande nta gahengwe Satani yigera atanga ku muntu w'Imana. Nimba rero urugamba kwa Satani ruhoza ko natwe nk'abere nuko ibigwanishwa duhoza ko mbere no gusenga tugahoza ko nta buhinga burengeye by'ukuri nuko wa mubi atagahengwa atanga na dukeneye guhoza ko kugira ngo ntirutwagwe n'amayeri. Kuba cyo guhozwa ko rero kigizwe n'imyanya iteguye hamwe n'imyanya igenda irisanga mu buzima bw'umuntu. Iyo umuntu ahoza ko umwe cyo gusenga uyu muntu asenga mu bihe byose nk'uko iri jambo ryanditse ni wa muntu mu gusenga arafise imyanya yateguye asanzwe afise yo kubana n'Imana mu mwanya w'umwihariko wo kuganiriza Imana mu bitandukanye by'ubuzima n'ivyo yumviye n'ivyo yasomye mu ijambo. Mugabo kandi umuntu yasohotse mu kuba kwiwe kwa misi yose arahura n'ibitandukanye aza kubonamwo amayeri n'imyame myinshi ya wa mubi. Ikibuza rero yuko ashobora gufata inota 30, inota 15 isaha hagati kumurango yagafata umwanya wo gusenga wo kuganiriza Imana kubyo ariko arabona n'ibyo ariko aracamo n'inyama Satani ariko aramurasa. Ijambo rishingira intahe ingene ugusenga kwacu guhoza ko kuko mu guhoza ko niho honye n'umuntu w'Imana asenga. Muramaze kumva rino jambo ngo jewe nari nasenze mu gitondo unari nabanye n'Imana mu gutwija ngo ariko ibintu byambaye ko amakosa nakoze ya premier arateye ubwoba. Womengo kubera nazindukiye mu ijambo no mu gusenga byampaye gucandagwa ku mabi yose y'uwo munsi. Iri jambo mwasi tubwiye ati wa mubi afise mu gitondo ku murango mu ijoro aca ku bantu mu byumviro mu by'umuntu yabayemo aca mu buryo no mu mpande nyinshi. Nuko rero aza kubivuga muhore mugabye musenge mugumizako. Kugumizako n'imisigura yuko umuntu ariko aratambuka mu ibarabara aciye hose agenda arasenga umwanya wose bantu b'Imana ya ariko iri janga twereka yuko mu myanya itandukanye no mu bibanza bitandukanye no mu buryo butandukanye dukwiye guhoza ku musengere muri mwemu kandi bihe byose niho muzoshobora guhagarara mushikanye nimutegwe n'ubugunge bwa wa Imana ishimye cyane. Cyo ni cyane cya kabiri musenge mu buryo bwose bwo gusenga. Uyu murongo wa 18 ucubandanye ati musengere muri mwemwe ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Nicyo cya kabiri uburyo bwose bwo gusenga hamwe no kwinginga. Iri jambo riri ngaha ryashingirwa intahe n'ijambo ryo mu Bifilipi 4:6 gushika 7 ngo nimugire icyo mwiganyira ariko muri byose ivyo mugomba bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Iri jambo rikwiye twibutsa shengero ry'Ima ko iri jambo ryo gusenga iyo rikoreshejwe mu buryo general bw'umuntu w'Imana aganiriza Imana muri mwemu w'Imana kubwa Kristo Yesu afashijwe n'ijambo ry'Imana. akabikora uko Imana yabitwigishije ko tubisoma muri Matayo 6 akabikora bikunza binezererewe muri mpemu igihe byose. Iyo jambo ryo gusenga rikoreshejwe mu buryo buri general mugabo muri iryo ubwayo tuhora tubona mu bice byinshi bya Bibiliya yuko hariho uburyo bwo gusenga bwinshi, hariho amasengesho yo gusenga ko guhimbaza Imana aho umuntu aglorifye Imana akavuga ubukuru bwayo n'ubwiza bwayo n'ukugororoka kwayo. Turabibona cyane cyane mu Mazaburi, Dawidi ari ku musozi ingene yakunda guserura, Pahulo hari igihe agira amadoxoloji guserura ahimbaza ubwiza n'ubukuru n'igitangaza cy'Imana mu gakiza. Ubwo ni uburyo bumwe bwo gusenga, mu buryo bwose bwo gusenga hariyo gusenga ko gusaba imbabazi, ko tuzi ko twacumuye, turagirwa confession no gusaba ikigongwe. Umuntu ntavuga ati je narahariwe byaraheze, ya ahubwo kubera twahariwe duhora dusaba ikigongo ku byo bigenda biratugaragara ko mu kubaho kwa misi yose ugusenga ko gusaba imbabazi ni guhara na ko nyene mu gusenga k'umukristo mu buryo bwose bwo gutaza Imana mu buryo bwose bwo gusaba ikigongo. Hari amasengesho yo gushima aho umuntu aza ashima Imana bakiza gahambaye dufise kumugisha bwiza Imana yakoze muri Yesu Kristo n'iji tugabira mu kubaho kwacu kwa misi yose. Umuntu agashima yisanzuye, agashima byimva mutima, agashima abikunze abinezerewe, agafata imbwanyo yo gukengurukira Imana mu buryo budasanzwe kuvugira neza kwe mu buryo bwose bwo gusenga. Mwabaca yongera ko haba ngaha mu Filipi no kwinginga. Kwinginga rero kiraza kuba gitandukanye gatoya n'ibi bice bindi byo gusenga by'amashimwe, byo kwihana cyangwa byo gutaza Imana. Kwinginga ni ijambo rikoreshejwe ni hoket, ni gusaba, ni gusaba utomoye neza ikintu kanaka umuntu aba yifuza. Umuntu asigaye yibaza kwega akantu ko kwinginga benshi gakunze kongegwa ko gaherekejwe hamwe no gusenga. Omenga iki gice cyo gusaba Imana irazi ko turi bakene, turazi ko duhajije, hama hari igice kanatsinda kenshi muri twebwe gusenga tubibonamo gusaba cyane cyane. Mugabo bantu b'Imana ku nyine zanditse ngaha niho tuba dukeneye gutahura neza, mbega umwami Imana asubiye kutwibutsa iki ngaha? Kwinginga canke isengesho ryo gusaba harimo ugutegwa gukomeye cyane mutigute. Amayeri amwe yaba mubi abwira abantu ati Imana yarateguye isi n'ijuru bitararemwa ibizoba byose. Kubera rero yabiteguye byose, wewe shira agati mu ryinyo wiruhukire, ube uri muri Yesu, muri mu bihe by'isabato, iby'Imana yateguye izobikora. Niwiruhuke ngububeshi bwa mbere bwa wamu iyo hageze muri iki kintu cyo gusaba no kwinginga. Ahantu harakomeye cyane. Amayeri yandi ya wamubi aza kutwongorera akatubwira ati kw'Imana basi yabahaye gushobora gusaba. Ndaza kubagaruka aho hambere sinaharanga iki. Kw'Imana yabahaye gushobora gusaba, saba icyo ugomba cyose uko ushaka kose izokigwa. Niwe nturi umwana wawe wagisaba ushimitse ntikibe, agacagaruka Satani na wa mudayimoni ati wabonye narakubwiye ntacanezwe. Arababwira ngo musabe hanyuma mwasaba ntabibahe, none Imana yanyu ni Imana nyabake. Bantu b'Imana, iri bahanga ryo gusaba, uku kuri ko gusenga kuraroka mubera, kuracatunyerera mubera kurugeza rudasanzwe. Ugarukira mu hambere kitwa hypercalvinism italiki. Bantu b'Imana, Imana yaramenye kuva kera abazoshikirwa kuno butumwa bwiza, kuko yabamenye kuva kera ishitubwiriza n'umwete mwinshi ati genda ndabarungitse mwese mutwara ubutumwa bwiza, kubera ubutumwa bwiza niyo mwaye nzoshikisha kicyo nateguye. Haleluya. Nicyo dukora kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza, babwumvise mwe mu w'Imana abemeze by'ukuri abemeze ibyo kwihana no kugororoka bamugumbire Yesu. Dukoje dutegerezwa atari twe tubwishikana ko mwabo tuzi kandi dushima yuko Imana yatuhaye bakwe byo guparticipa mu gushiswa k'umugambi wayo udasanzwe. Uko bikogwa muri evangelization n'agakitsa. No mu buzima busanzwe rwa Kristo niko Imana yabiteguye, bana yateguye iby'ubuzima. Imwe mu nzira Imana yateguye kubishitsako ni nzira yo gusenga. Nihe dutumeye ati nimuze munyegere munsabe. Munsabe bihwanye n'ubugombe bw'umwana wanje, nanje nzohereza nabikore kugira ngo izina ry'Imana rishemagizwe nangwe umunezero no kumenya bigwire muri mwebwe. Igikorwa cyo gusaba twebwe igituma kitugora cyane ni kubera kiri mu ihengamiro ry'ibyifuzo byacu gusumba iby'Imana igomba. Ndabakarorera, aha niho rero Yakobo ataza kudukosorera hamwe ha kabiri. Yakobo abivuga neza, turahasomera hamwe kuko birakwiye ko umuntu w'Imana asubira kuyibuka akabona neza. Yakobo muri kane no muri gatanu. Ugusaba kwancu kumera gute? Yakobo kane umurongo wa gatatu. Turahera ku gace ka kabiri k'umurongo wa kabiri. Muratongana kandi muragwana, ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, kugira ngo mubyononere mubibahimba. Shenge avuzemo bibiri Yakobo ngaha twihukije. Hamwe ntidusaba, ahandi iyo dusabye dusaba nabi, niza kuba inyandoruko yo kutaronka. Ugusaba nabi wakuremo umutima ngugombe ibyo kwimezereza by'iwanje. Ntungabonga uyu nyine Yakobo muri gatanu cumi na gatanu atangire tugihagaze aba yashingiye inaha ingene gusaba ari vyiza bikwiriye kandi ari inzira nziza Imana yateguye yo gushitsa umugambi wayo. Mwaturanire ivyaha vyanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Ugusaba k'umugororotse kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cyako. Yakobo arashingira inaha neza yuko ni inzira nziza n'ingabire idasanzwe neza dufise yo gushobora kwinginga Imana, tukayingingira ibihwanye n'ubugombe bwayo, tukayisaba ivyo yateguye kandi iri kwirashitsa muri wa mugambi wayo, muri kwa gushaka kwayo. Ko ataco na kimwe tuzosaba, Yohana 14 umurongo wa 14, mu izina rya Yesu gihwanye n'ikigombe ngo Imana ntigikore. Ugusaba rero ni kwiza, kuraryoshe, kugira ikimazi rwose, kubera ariyo nzira Imana yateguye gushitsa ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe ku isi nk'uko biri mu ijuru, kandi izina ryawe ryubahwe. Mwaba igihe cyose dusanze nabi tugomba iby'inyungu n'ibyikinze n'ibyo konona. Bantu b'Imana, mbega ko Imana ari nziza ku bana bayo. Ibitwanki bigize nabi cyangwa ibigize neza, Imana ishimye cyane. Ibitwinika bidukingira ntibidutabaye kononekara no gutangwa no kuja kure yayo. Ego nka wa mwana bamwimye ikintu kimwononera twoshavura tugateye amaboko hejuru, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imba kuko ari idukunda cyane, izozira twinde dusaba nabi ntiduhereze tutasabye, ariko igendera kiza imitima yacu kugira ngo dukurire muri iki gikorwa cy'ubuntu. Musenge mu buryo bwose bwo gushima, bwo gutanzira, bwo gusaba imbabazi, ariko kandi munamenye igikorwa cyo kwinginga ingene kimeze n'ingene gikwiye gukorwa mu buryo bwose. Unashobora kubaza ngaha ati none kumengira teba niyo ijya kwishura. Haleluya, akoze kubaza icyo kibazo. Ngaha nyine mu gice cya gatatu Pawulo aca vyishura. Iyo bitaje vyihuta cane, itishuye yihuta cane, bica bigenda gute? Turacaye muri cumi n'umunani nyine. Aba ngo musenge mu buryo bwose bwo gusenga n'ukwinginga, kandi mubibere maso mukobeje rwose. Iyo twasavye ntibibe, bica bigenda gute? Ahora yaratanze inyishu ngaho, mube maso kandi mukovye. Iri jambo ryo kuba maso dirakwiriye cyane kubera ni gicapo cyose gikoresheje iri jambo ryo kuba maso gikoreshejwe mu gicapo cha wa muntu wa kera yahagarara ku munara acunze abansi baje gutera igisagara yaba ari umurinzi azararaba mu ijoro mu mwijima mwinshi nimba ta kinyagara atamwasi afise hari farazanira Yesu arakoresha cyane ati mube maso mukandure mu byuke muve mu itiro mijya wa murinzi yabahagaze acungereye ingene umwasi ariko araza avuze ati iyo muri ko murasenga muri mwe ibihe byose uburyo bwose bwo gusenga mubikore muba maso kubera iyo muri ko murasenga wa mubi na ya mayeri menshi kwaguze ubwa mbere ngaharongera kwa yandi amayeri ku murinzi naya aramubwira ati wowe ntubona ko hari agacerere uno munsi ryama gatoya uruhuke irino joro nta kiza kuba amayeri ya wa mubi ni bitekana wowe ntubona ko umaze iminsi unesha uhagaze neza muri Yesu shaka utuze nta kizokuba ko uhagaze neza igikorwa cyo kuba maso ni ukumenya neza yuko muri hahandi umuntu yowumva yororashe yo rekura gatoya hajya nyine niho wa mubi adutege yongera ku ijambo ati mube maso mukanwe kuko ntuza kumenya haza kuzira ariko kandi mubibe ko mukobeje cya gikorwa cyo gusenga gukoza rero ni iri jambo ryo gusenga duhoza ko twinginga tudakurako naha nyine wa mubi nkareka kuri bamwe ni iki cya mbere cy'uko umuntu asengera ikintu igihe kirekire ntikibe akagera ahantu avuga ati cyewe ndahebye ndabona ko iki kintu itaca imana izokora tubyita gucika intege hamwe umuntu avuga ati ndabihebye ndabona nta kizomvamo kubandi nabo bakoresha Luka 18 nyine ya nkuru ya wa mugani twabona ko Yesu yatanze ingene abantu bakwiye guhora basenga badakurako akigishwa cyane tugahamagarirwa tuti ikibazo cyawe wagize so ku Imana ni uko utayifashe mu mashati neza aha woyifata neza ukisonzesha ugafata iminsi yo kwiriza no kurira ugati impuzu zawe ugahagarara imbere y'Imana Imana izogira ikigongwe n'impuhwe nawe no ntiyokubona uri muri aya magogwa yose ngo ntikwishyure kuri iyo senge wa muri ntareka hamwe mu gucika intege ahandi mu kugwiza umwete mu bitari byo bisegura kandi ko nga pawe patwiguza ati mumenye neza ukwiyinginga no gushishikana no gukobya icariyo bantu b'Imana ujya mugani ntusigura ngo ujya mugore yararambiye umwami cyane ku buryo umwami yavuye amubwira ati mvimbe ko ari ku Imana izodufata uyu mugani wose uri muri Bibiliya ufise ukuri gusanze kumvikana uri kuravuga ukuri kuri mu rujya mugani kuvuga kuti mubwire Imana muyimenyeshe muhoza ko kubera ibyo bibere yabera haleluya shenge none ugukovya kwacu kugira ikimazi mu buryo bubuhe Imana birayihimbara yuko ikirengeye inyishuza kuronka ko mu biganira ko bifise inyungu gusumba ico umuntu yokura Imana idufashe cyane uko umuntu ateberana n'Imana akaganira n'Imana ku kintu kanaka bikomeza ubucuti bikomeza gutahura gusumba bikomeza ukwizera kwiwe umwimbo n'inyungu iri mu gusabane n'Imana irarengeye yanyifu cyane hariho n'igihe ugushishikana Imana iri kurakwica cyo cyo guhingura umutima w'umuntu kugira ngo icyo kintu naho yokiguha kizoze mu gihe gikwiriye kizoze mu kibanza cy'umutima w'ukuri cyange uzogera ahantu utahura yuko wasabye ibitari byo yagaheza ikubona itabiguha Imana ishimwe cyane ugukovya ni igikorwa cy'ubuntu bw'Imana ikorera kugira ngo ihingure dukuze mu busabane tweze twigishe dutahuze tuze tubironke hageze canke tutabironse tunezerwe dushime Imana ko byari bikwiriye niyo ivuga ati musenge mube maso kandi mukojye mugumize ko mu persevere perseverance za kubera ariho ya myami ya wa mubi ikenewe kubera ariho amayeri yo gusamanza amayeri yo kurekura gatoya amayeri yo kubikaba n'ibindi bantu b'Imana igikorwa cyo gusenga kiraterwa ku rugezo rudasanzwe cyakana musenge mu buryo bwose kandi mukobeje gose cyakane umwongo wa 18 nyine gusa musengere abera bose arongeye hamwe yari ryari gute mu buryo buhe ahani dusengere bande musengere abera bose iri jambo riraryoshe kubera muri Matayo 6 abigishwa babajije Yesu bati mwami twigishe gusenga Yesu abigisha ati yo musenze mu rurimi data wa twese izina ryawe rihimbaze ubwami bwawe wuze icyo ushaka bintu uduhe twese ibyo gusangira ugirire imbabazi twese udukingire ntituyobogwe mu mosha mabi ya wa muntu ugusenga Yesu yahereje abigishwa ni kuri ku ruhande rw'umuntu ariko turi ku ruhande rw'umuntu hamwe n'abo biri kumwe Yesu muri Yohana 10 ko arasenga arabwira data ati ndasenge yaba bari imbere n'abazokwizera bose ngo uzubahe kumenya ukuri no kuba muri inosi irimo amarushwa menshi hahuro ariko arasenga turabona nta kete nari mwaza kwandika ngaha mu ntango hagati no mu iherezo adaserura isengesho ashima ubuntu bw'Imana ku ishengero ashima umuco w'ukuri n'ukwizera bafise ashima mu buryo butandukanye arasenga asengera umuntu hamwe n'ishengero byose igikorwa cy'isenge cyo gusenga Imana ari igikorwa cy'umuntu ku bwa twese kiragaruka cyane mu bice byinshi bya Bibiliya mugabo tugumye no ngaha mu Banyefeso nye mwibuke ishengero ry'Imana icyi jambo ryadushingiye nayo ubwa mbere twabonye ngo twagizwe umwe Imana ishinga cyane ngo twagizwe ishengero n'ingingo z'umubiri umwe iri jambo ryadushingiye nayo ngo dufise mwempumwe n'ibatisimu umwe n'umwami umwe mwiyumvira umusirikare agiye ku rugamba umusirikare agiye ku rugamba ntacungura amagara yiwe gusa umusirikare wacu bamukura mu rugamba umusirikare yagiye ku rugamba acungera hari kubwo abo biri kumwe iyo hagize umwe akomereka cyane araswa umubabaro uba uwa bose kuko yagize umubiri umwe n'igice kimwe kuri shengero ingingo zose mu bikori na mbere cyangwa ngo urugingo iyo rukomeretse iyo rubabaye umubiri wose urababara musengera abera kuko muri umwe musengera abera ko mwagizwe umubiri umwe musengera abera kubera urugamba muri kumwe mwese bantu b'Imana iki gice cya intercession ngaha ni sumutwaro sakantu kankura mutwi wanje n'akantu kaze yuko mu gusenga kubera dukunda Imana turi umubiri umwe dusenga dusengera abera kugira ngo ubwami bw'Imana buze ibyishaka bibe hagati mu ishengero no mwese dusenga ubugome bw'Imana busasagare mu ishengero no mwese dusengera abera kuko ariyo nzira iboneka bako turondera Imana n'ubwami bwayo n'ibyishaka tubasengera gute ba tubasengera kuri za bindi nyene Yesu yatwigisha ngo Imana uko igendera dukorera itugaburire twese ituharire twese iturinde twese muri urugero musengera abeya muri bya bindi nyene mwami Yesu yabigishije nimusuzume ugusenga kwayo umuntu umwe wese ku ruhande rwiwe musubire muhiyumvire ko gatowe kuri uherugezo uganiriza Imana kubw'umubiri wa Yesu kubw'ishengero ry'umwana wiwe aho riba riri cyane kuri uherugezo biri hafi canke kure mu kubaho kwacu nk'abantu b'Imana umwanya tubihereza n'ikibanza tubihereza canke n'imbinengamiro hanini ya kenshi rikunze gutwagwa muri vya bindi vy'iwacu bituremereye bidutwara bidufashe ati yo musenga muri mwempu ibihe byose mugasenga mu buryo bwose mushima mwihana musaba mwiyi mukabikora muba maso kandi mukobeje musengere
abera bose taraba ngaha mu ngenzi gusa muri kino gihugu mu yandi mahanga aho Imana ifise abera bose tubahoze hagufiya kugira ngo mwemu w'Imana ashitse igikorwa c'Imana aba yateguye muri izo biganza n'ubuntu ingabire idasanzwe duhabwe ca gatanu ca nyuma igice co guhera muri 19 gushika kuri 20 ngo ariko naje mu nsengero nsengera be ariko kandi naje nyene mu nsengero ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose namamaze nshirutse amazinda ibanga ry'ubutumwa bwiza ko ndi ntumwa yamwa iboheshejwe umunyoro nsigura ivyago nshize amazinda nk'uko tegerezwa ko tuhasoma ngaha turabona ibiza biragaruka arasaba umutima wo gushiruka amazinda kuhaje muri 19 no muri 20 arivuga intumbero ago yuko ayo kumenyekanisha ibanga ry'ubutumwa bwiza kandi cibona nk'umunyororo munyororo w'Imana aha hantu Pawulo yajambuye muri Yakobo yari aryizera kugusenga kw'abera kugira ikimazi kuri byinshi Pawulo ntiyari wa wundi yumva ko ari igihangange ku buryo atosaba abera ngo bamusenge ntiyari wa wundi atobasaba aha nyine mu Bifilipi 1:19 aravuga ati hamwe n'amasengesho yanyu bizodushikana ku gutabarwa kwacu aratuma ngo basenge Timoteyo na Epafrodito bagwaye cyane yuko mu kubasengera bakize kandi bari bageze ku mfiro iri kikorwa cya Pawulo turaza kubibona mu bice bitandukanye yuko yari yiteze ubuntu bw'Imana buserukira biciye masengesho yabera aha mugabo muri aka gace atomora neza bibiri abasaba baze kumusabira kimwe ngo mpabwe insiguro izindi ndimi handitse ngo mpabwe amajambo abereye ahantu rero tugaruka hamwe twahera kuri spiritualism iyo umuntu ijambo tuyakiriye nari guhabwa insiguro tuhaba dufata yuko umuntu azogenda kubwiriza ubutumwa bwiza akavuga ati jewe niyo naja kugurura bibiliya mwema azompa insiguro mwemu yampaye ijambo mwemu yampaye insiguro n'ikintu cakorotse canke cyaje mugabo ngari ijambo Pawulo akoresha ni igihe cose mpagurutse kuvuga ibanga ry'ubutumwa bwiza iki gikorwa c'ibanga ry'ubutumwa bwiza si mystère muri bwa buryo bwa spiritualism naha nyine naguma haza mu kibazo kubera iki yari igice c'umugambi w'Imana w'agakiza cyari cyarafutswe mu bigereranyo n'ibimenyetso bitandukanye mu isezerano rya kera ariko ubu warayibonye ryafukuwe rikerekana mu nkuru nziza ibonekera mu mwana w'Imana Pawulo yagomba yuko ariko arasigurira umuyuda n'umunyefeso n'umugiriki n'umuroma Imana muri mpembu wayo imuhereza amajambo abereye yo kuvuga neza clarté gusobanura adaciye imbere ku ruhande gukurikiza amajambo asobanutse neza umugambi w'Imana w'agakiza kabonekera muri Yesu niagomba mwabantu b'Imana ma révélation n'utundi tuntu turimwo ibinyegezwa byinshi biba byikinze ngaha muri ino myaka yacu ivyo bintu birakunzwe cyane gose ibintu zivyinyegeje zivyirishijwe by'amabanga ariko ngaha iri banga ry'ubutumwa bwiza n'insiguro ivuga idonido neza umugambi w'Imana uhera mwire muko yawushikije n'ingene uzorangira igihe umwami Yesu azogarukira Pawulo yagomba amajambo abereye Imana imuhe clarté ikwiriye iyo duhagaze ngaha imbere y'amahe kuri vyumvira ko sinshobora kubabwira ko uruherugezi y'umuntu ahagaze ngaha imbere cyangwa karasiguye ijambo kanaka haza mu ivyumviro byinshi mu bwenge bwiwe ivyumviro iyo biriko biraza mu bwenge bw'umuntu urumva neza kuri kurasigura ijambo hari hamosha amabati iri jambo ritere kw'inkuru iri jambo
hariho agakuru nibutse
bwego tunumengo nakano gasanzwe kabaye ico cyumvira kugicana naco abantu b'Imana uburi kuratakaza cyumvira muri simplicity y'ukuri kiba cyatanzwe haraza ivyumviro biza ati wewe ibintu warabiteguye n'ibitandukanye ukeneye gusenga umutima w'ubwibone umutima w'ukuba umuntu umenga arabiza arabimetriza ashobora kubivuga neza bitondetse mu ngupfu ziwe nacyo gituma duhora dusaba mu ikoraniro rya ati iyo umuntu ahagurutse gushingira intahe ibanga ry'ubutumwa bwiza no gusenga tukamusengera ngo umwami Imana akinge ayobore atange clarté neza muri simplicité yose mu majambo yumvikana yiyoroheje umuntu ashobora gutahura umugambi w'Imana muri Kristo Yesu gusa. Acasaba n'ikindi nga anyati ngira ubushizi bw'amanga kandi n'ivyo udatewe n'ubwoba cyangwa kwifuza kongera ko no gukura ko cyangwa kubihinyanyura mu buryo butaribwo ategwa n'ubwoba. Ahuro yarahagaze mu ibohero arindiriye gutwagwa i Roma arindiriye gucibwa urubanza bantu b'Imana twebwe kuvuga Kristo muri ibi bibanza biri mu mwidegemvyo biba bisa n'izoroshe gatoya. Pahuro kwinjira mu isinagogi abona neza ko ari kwabwira abayuda bene wabo biteguriye kumwica ni nabo bamubohesheje. Yarazi neza yuko guhagarara imbere y'abantu batese igitsure n'amabuye nkabo azogira ko bakabo bana guhagarara imbere ya Kayisari umwami Agripa azohagarara imbere akazomushingira intahe y'ibanga ry'ubutumwa bwiza avuga ati munsenge igihe cyose mpagaze imbere y'abayuda n'abaroma uwo ari we wese singira ubwoba. Ariko Imana kwa kundi wenyene yandikira Timoteyo ngo Imana ntiyaduhaye impemu y'ubwoba ariko yaduhaye impemu y'ubushize bw'amanga n'umutima usobanutse ngo mpore nshize amazina mpore mvuga namamaje mu bugwaneza nyiyoroheje amajambo atomoretse ariko natinya umuntu n'umwe ndamubwirize neza ukuri kw'agakiza kabonekera atari muri Mose atari mu mana z'abaroma n'abagiriki kabonekera muri Yesu Kristo wenyene.
Jewe na wewe twakunze kwa ziyazo vyinshi kuri evangelizas no igira gute no hera hehe no bibamo gute mbega sukubwiriza gusa kw'imbere ariko wera wese yama afise uburyo bwinshi mu bihe byinshi n'ibibanza byinshi byo gushingira intahe Kristo Yesu. Muze muraye muri izo bibanza muri bimwe tubibamo n'ubwibone atabibyara imari ibindi tubibamo twatewe na wa mubi mu bwoba uyu muntu simbonaho nobihera mu kumusigurira no kumubwira ahandi turatinya gose wa muba afise amayeri menshi ahora arasaba ati abera bose siwe gusa wera wese afise akaryo n'ibihe n'ibibanza byo gushingira intahe Kristo. Bantu b'Imana ni gute tuzohagarara muri izo bibanza tudatinye tudatsinzwe tudahinyanyuye tudapfuye kwemezanya tudahaririye n'abantu kiretse yuko ijambo ko rigwira muri twebwe mwempa agakorera mu mitima yacu hamwe n'amavi no gusenga tuzohagarara muri clarté na courage tugashingira intahe tukavuga umugambi w'Imana mu gakiza kabonekera muri Yesu Kristo tukarekera mwemi igikorwa ciwe bikabibye. Musengera le ariko nanje musenge kugira ngo igihe cyose mpawe amajambo ndabivuge neza kandi singira igitinyiro cy'umuntu ahubwo urukundo rw'Imana n'abantu b'ingobere. Umwaka uri kurahera ubundi uraje kenshi turakunze guhaguruka udufata umwanzuro y'uko uyu mwaka tuzosoma Bibiliya yose canke tuzokongera ku mwanya wo gusenga n'ivyo bibiri bikunze gusohoka cane bikamara iminsi mike. Bantu b'Imana ivy'Imana yateguye yarabihishuye ivyo yahishuye yarabitugabiye mu mwana w'Imana. Igikorwa cyo gusenga ni ingabire y'ubuntu
ugushowa kwege imana yo mwijuru iyumviri yo bakwe dufise nkabera yo gushobora kurenguka tukaganiriza umuremyi w'isi n'ijuru tukamubwira tumuganiriza vyatubaye ibyo twasomye twumvise tubizanye bwa Kristo yaduhaye kumwizera tugafashwa na mpembo w'Imana maze muri iyo nzira umengo ntisobanutse ntoya y'abana batoya Imana ngakora igikorwa kidasanzwe please abana Imana iri jambo ayikomeze ku mitima yacu aduhe kuryagukirwa ko no kuritambukiramo kuyabiteguye Imana ibahezagire.